Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Turi ku munsi wa gatatu igenekerezo ya 2024 mu kakaro umwaka wa 2024 cyuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira radio Inzamba agateka kawe tabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye unuwa mwanya wo gukurikira amakuru mu Kirundi nayo akaba gitwe n'inzigingo nkuru nkuru zikurikira. Kuri no wa gatatu mu gitondo hatowe inyandiko zitagira umukono muri zone kinama tiyamiriza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Izo nyandiko zikavuga ko ubutegetsi buguma bushinyaguriza abanyagihugu uko babayeho neza kandi bari mu maganya n'ubukene butagira izina. Ubwubane bwinshi mu miryango y'abafise ababo batumwe mu ibohero rikuru ryo mu Ruyigi bavuga ko ababo bashobora kwitaba Imana umwanya n'umwanya kuko bamaze iminsi itatu bafungurirwa ibiharage byonyine kandi igikombe kimwe ku munsi. Mu ntara ya Muyinga naho havugwa abana bakora ibikorwa biruhisha batarakwiza imyaka. Iruhande y'abakoreshwa mu mazu hari abandi birirwa barayerera mu gisagara co ku mugwa mukuru w'intara batembereza ibidandazwa bito bito bagataha amasaha yiteye. Aya n'ayandi ni mu kanya kwari guca ku mayange.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabahanikaze. Inyandiko zitagira umukono zasubiye kwibonekeza mu gitondo cyo kuri no wa gatatu zatowe muri zone kinama mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura. Kuri izo nyandiko abarundi bakaba bahamagarirwa kwikura ubutegetsi bubi bubatingamitse mu magogwa atari bwaboneke. Izo nyandiko zikiyamiriza inyifato y'abategetsi yo kwama bari ko barashinyaguriza abanyagihugu ko igihugu gihagaze neza kandi abarundi bari mu bukene ntangere. Ido ni ido jibiri muri izo nyandiko na Evelyn Mukeshimana.
Izo nyandiko zivuga ko ubutegetsi buhari uno munsi bwananiwe gutorera inyishu ibibazo ntangere bihanze igihugu, ahubwo ubwo butegetsi nyene nta kindi bwitaho atari ugushinyagurira abarundi buvuga ko atabukene n'inzara abanyagihugu bafise. Izo nyandiko zibandanya zivuga ko amagogo yugarije abarundi ufatiye ku buzima buzimvye, ubukena kw'akazi haba kugwaruka canke kubakuze bitigeze biboneka no mu gihe c'intambara. Ivyo ngo bigategwa n'uko ubutegetsi ata migambi myiza bafitiye igihugu kiretse kwiririmba gusa ariko atayo bashira mu ngiro. Izo nyandiko zibutsa abarundi ko abo bategetsi badasiba kubakindira ku mivyimba batunzwe n'amakori n'amatagisi batanga kandi ari nabo babashira aho bari. Izo nyandiko zigaheza zihamagarira abarundi gutsinda ubwoba ngo igihe bazoterwa kamo ko kwikura ubwo butegetsi bagahagurukira rimwe. Inyandiko nk'izo ubaye bwa kane zibonekeza mu mezi abiri gusa. Itariki ya mbere mu kakaro umunsi yahimbazwa ukwikukira ku Burundi zikaba zatowe igitega ku mugwa mukuru wa politiki. Bukeye bwaho naho zibonekeza ku kirimba cy'umukuru w'igihugu bigenda uko nyene haheze iminsi mike. Izo nyandiko zose zikaba ziyamiriza intwaro ya CNDD-FDD. Haruhande y'izo nyandiko z'uno munsi ku wa gatatu hazindutse inkuru zemeza ko muri zone ya Buterere ihana imbibe na Kinama amadarapo y'ingoro zose z'umugambwe CNDD-FDD yaraye amanuwe n'abantu batazwi abugwa irengero. Ariko inkuru radio Inzamba yaronse nuko amakuru ava mu barongo y'igipolisi muri izo zone babibeshuza.
Abajyango b'abanyururu bafungiwe mu ibohero rya Ruyigi baratabariza babo ko bashobora kwicwa na kigoyi hamwe atagikozwe. Aya makuru yemeza ko abanyururu bamaze iminsi itanu baronswa igifungurwa c'ibiharage conyine kuko ifu itakiboneka. Impande y'ibyo bibazo hakiyongera ko ibibazo by'isuku kuko iryo bohero ryugarijwe n'ubwinshi bw'abanyururu. Idunido na Bonfist niyongere.
Amakuru ava muri bamwe mu bakozi bo kwibohero rya Ruyigi hamwe n'abajeje gucungera iryo bohero yemeza ko abanyororo babayeho nabi cyane cyane ko bamaze iminsi 5 bafungura ibiharage gusa navyo bikaba ari utumara muziro kuko baronswe igikombe kimwe bakagifungura ijoro n'umutaga. Ayo makuru nyene abandanya avuga ko kare baronswa ibyo biharage bakaronswa kandi n'ifu y'imyumbati kugira bacumbe umutsima baheza bakihereza. Ifu y'imyumbati imaze hafi kwezi yaraheze abarongoye iryo bohero baca batangura kubaha ifu y'ibigori yari mu bubiko, iyo nayo hakabaheze iminsi 5 yaraheze. Abanyororo nabo bakaba bamaze iyo minsi batubitse uwavubi. Muri iryo bohero riri mu buseruko bw'u Burundi iruhande y'ikibazo c'inzara hiyongera ku bwinshi bw'abanyororo bituma bapfungiye muri iryo bohero bataronka uko bihengeka mbere kandi bikanatuma n'isuku mu ibohero ricumbagira. Iryo bohero ricubakwa rya rigenewe abanyororo 300 muri kino gihe rikaba ririmo abanyororo bagera hafi ku 900. Bamwe mu basirikare baherutse gucibwa urubanza bavuye ku rugamba bari bahanganye n'umuhari M23 inyuma yo kumenyeshwa urubanza baciriwe nabo bakunguruza, ubu bamwe muri bo bakaba bajanywe mu ibohero rya Rumonge abandi mu ibohero rya Bururi abasigaye bakaba barungitswe mu ibohero rya Ruyigi. Abari baje kuburana bavuye mu mabohero ya Muramvya na Ngozi bakaba batasubijwe muri ayo mabohero bari baje bavamwo. Hadi nzamba gateka kawe ntitwashoboye kuronka ubuyobozi bukuru bw'amabohero kugira bagire ico bavuze kuri ibyo bibazo bihanze abanyororo nkuko bishikirizwa na bamwe mu bakozi bakorera ibohero rya Ruyigi n'abajejwe gucunga abanyororo.
Inzamba
dutandukire igitata kijanye n'agateka k'abana haraciye igihe hibonekeza kumugwa mukuru w'intara ya Muyinga abana batarakwiza imyaka yo gukora akazi bakora ibikorwa biruhisha cyane. Bamwe muri abo bana ugasanga mu mabarabara batembereza ibiyoba, ivyamwa, amagi eka n'ibindi, bakaba birirwa baragenda bakaryama amasaha agiye. Ubundi mugwi w'abo bana n'abakozi bo mu mazu nabo nyine batorohewe mu bikorwa bakora, bose bakaba muri rusangi bari munsi y'imyaka 16. Reka iyi nkuru tuyibaze Eddie Claude nini natwe.
Bamwe muri abo bana bavuganye na Radio Inzamba bavuga ko bahisemo gukora ibikorwa biruhisha kubera ingorane z'ubuzima barimwo mu miryango babamwo. Benshi muri abo bana birirwa baragenda badandaza utuntu na cane cane ibiribwa eka mbere bakaryama amasaha yagiye bagasubira kuvyuka mu gaturuturu. Bamwe muri bo baravuga ingene ivyabo vyifashe.
Baravuye mu fananyi kama magwa yari bujombo tata yari fonzo azihuse chambura yikoresha amenye na mama nyina arabana yikoresha ngi miforome irahera cyangwa kugenda kwidandaza ibitumbu.
Mustadiri wa komine Muyinga Amede Misago aremeza ko abana bakora ibikogwa biruhisha bariho mu gisagara ca Muyinga nkuko bariho no mu bindi bice by'intara ya Muyinga. Agatera akamo abavyeyi n'abandi bafise ico bohindura kugira ico bakoze mu ntumbero yo gukingira agateka k'abana.
Navuga ko bimeze neza, hariho ivyo gukosora vya bibikorwa bakora biruhisha aba bakugwa mu ishuri canke nabo nyine bakavamwo kuko badafise uburyo bwo gukurikiranwa. Ivyo vyose biri mu bituma agateka k'umwana gahungabana. Urugamba rero ruracariyo kandi sogwe intwaro gusa umwe wese ahamagarikwa gufasha kugira ngo agateka k'umwana gakingirwe kubahirizwe kuko ariko Burundi bw'ejo. Tubandanya duhimiriza imiryango ubwa mbere kuvyara abo ushoboye kurera kuko abo bana mwumva dukuramwo ibarabara no munsi igihejo bakagaruka. Bamwe hari igihe usanga mu miryango bitifashe neza, hari ubukene akabona akamererwa nabi mu muryango akabona amengo mu ibarabara vyopfuma ko burya mu bisanzwe benshi muri bo usanga bavuye mu miryango y'abantu abo nikora agahitamwo ko iyo ba mu ibarabara aho kumererwa nabi muhira.
Nubwo abo bana bakora ibikorwa biruhisha bigahungabanya agateka kabo ngo bahembwa intica ntikize kuko batarenza amafaranga ari hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 8 ku kwezi, mbere bamwe abakoresha babo ngo bakanabaheranira.
Imbere yo gusozera ano makuru dutandukire igisata kijanye n'amagara y'abantu, aho ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwahagaritse gutanga impusha z'abifuza gukorera mu gisata c'amagara y'abantu, harimo kugurura ibitaro by'abikorera utwabo. Imvungo akaba ari uko ubushikiranganje bwifuza gukingira igisata c'ubuvuzi na cane cane mu kuronsa abanyagihugu ubuvuzi butagira akanenge. Com Konakuze, umwe mu bahinga bakurikiranira hafi ibijanye n'igisata c'ubuvuzi mu Burundi, avuga ko Burundi bwarenze ku itegeko ry'ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu ku isi OMS, risaba ko igisata c'ubuvuzi co kwagurwa hisunzwe ibibazo bitandukanye bifatiye ku ngorane z'abanyagihugu aho baherereye. Tumukurikire.
Ubu rero iyo bamaze kuvuga bati ibi i mu Burundi byanze, si ukuvuga ko byanze kubera bidashoboka, ni kubera kumbure uyu mutima w'uko bavuga bati twebwe inshingano zacu izo twiyemeje ni ukugira ngo haboneke ububasha bw'uko umunyagihugu aronka ibyo akeneye mu magara yiwe byerekeye amagara y'abantu hafi hashoboka, kandi atiriwe aracumukura akaronka n'ubwo bushobozi buteye imbere bugezweho ku rugero. Ibyo navyo rero bisaba yuko ubwo bushikiranganje bw'amagara y'abantu byitwararika cyane cyane iyo ndangagaciro yuko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu butegerezwa guha ibyo bakeneye mu gihugu cyose atamwana n'ikinono. Ni ukuvuga umuntu wese akaronka ibijyanye n'amagara yiwe, amagara amukitse cyane akeneye gusuzumisha amagara cyane akeneye ibijyanye no kwa muganga akabironka atari waracumukura, akabironka hafi atiriwe ashira ko amagara menshi y'amafaranga cyangwa y'uburyo cyangwa y'ubutumwanya. Ni ukuvuga rero bimwe tuvuga bifasha n'abanyagihugu kwijukira amagara y'abantu mu buryo buzwi atari uburyo bwa kera bwo kuraguza cyangwa bwo kuja mu bintazi.
Com Konakuze abona ko izo mpusha zari zikwiye gutangwa hisunzwe ibibazo bitandukanye abanyagihugu bafise mu bijanye n'igisata c'amagara y'abantu. N'ubunyene tumutega amatwi.
Ubushikiranganje ahubwo bwari gutegerezwa kuraba ico gituma abo bantu bahawe izo mpusha badakora ico bazihe, karaba ko bazihawe bakurikije ineza y'umunyagihugu kugira ngo aronke ibyo akeneye mu byerekeye amagara y'abantu hafi hashoboka atari baracumukura. Niko byakozwe ico kibazo, ahubwo akaraba neza uwo mushikiranganje akaraba neza yuko wa mugambi w'ukwegereza amagara y'abantu umunyagihugu haba mu by'amategeko haba mu bikoresho haba mu by'ubuvuzi haba mu byo kugenzura yuko bikorwa neza, haba mu byo kuraba ko ataruswa rurimo, haba kuraba yuko izo injaye n'amagara y'abantu yuzuye neza atakanenge ifise, ntibuca wirukanga ngo ugende uti ahubwo umuti nyamuti no kubizibira, no kuzibira abo bantu haba kwigisha haba upima haba gukwirana indwara haba mu kugenzura ibyo byose byatuza gusuzumwa baka ahubwo bakitunganya bakavuga ati twebwe mbega turiko dukora iki, kwibi tujejwe kubicungera tukabigisho ry'abanyagihugu none turiko dukora iki, bati buriya yakoze nabi canke umwe canke babiri ico tubihagarika byose n'abariko babirondera tubibine, ahubwo bakihutira nyabuna no kuraba neza yuko ibikenewe mu byerekeye amagara y'abantu biriho.
Ninunga haduciye dusozerera ano makuru nk'amashimiye mwebwe mwese mwaduteze yompi. Ano makuru mukamwe yashikirijwe na jewe Pya Gahungu, naho ubutaha.